Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushinwa ni igihugu muri iki gihe gihakarere ka Afrika madeni menshi cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Nyamara icyo gihugu kiratewe impungenge n'uko ibihugu bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuriha amadeni byafashe canke bishobora kutayariha. Akarero Zambia yabaye igihugu ca mbere cyo muri Afrika cyo mu gihe cya COVID-19 cananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Mu bubaye ubwa mbere muri uyu mwaka Ubushinwa bwaragabanije imitahe bwari bwemeye gushira muri Afrika kuva ku miliyari 60 y'amadolari akaja ku miliyari 40 y'amadolari. Abitegereza ibintu bavuga ko kubona Ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho bariko basaba ko amadeni ibihugu byabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ibyerekeye ubutunzi bitameze neza muri ako karere ari ibintu byumvikana. Naho umukuru w'urwego nyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki yakira neza ibyatangajwe na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping byerekeye guhanagura amadeni ibihugu bya Afrika bitegerezwa kuriha icyo gihugu muri uyu mwaka urangiye w'2021. Yifuza ko bwoshika kure mu gutera umukono ku masezerano aboneka ku buryo bugaragara ku bijyanye n'ibikorwa by'inyubako byo muri kazoza hamwe n'amafaranga azokoreshwa mu kubishyira mu bikorwa. Nyamara Ubushinwa bushaka gushyira imitahe kurushiriza mu bijyanye no gushyigikira amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afurika. Bumenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaji hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afurika. Mu gihe Ubushinwa ufise impungenge ku madeni bwahaye Afurika, ibihugu byo muri ako karere byo babibona gute amadeni y'umurengera vyakiye avuye muri icyo gihugu yiyongeye ko yari asanzwe yatanzwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu atanga amadeni kibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Andre Nikwigize, umuhinga mu vyerekeye ubutunzi, Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza yo mu Burundi. Pascal Niyonizigiye ari i Bujumbura. Turafise ikibazo ku telefone, turiko tugerageza gushikira Andre Nikwigize. Reka dutangurire kuri Professor Pascal Niyonizigiye. Ndabaramukije.
Yambo neza.
Yego, iki kibazo izimpungenge z'Ubushinwa ku byerekeye amadeni cyahaye ibihugu byo muri Afrika kibona ko bitanguye hari imaze kuja aho bidashobora kuriha ayo madeni, izo mpungenge muzibona gute?
Impungenge zumvikana cyane kuko Ubushinwa burya buragira ibindi bihugu bikunda gufasha muri Afurika nka Amerika cyangwa ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba. Usanga ibintu by'amadeni n'ibintu by'ifashanyo bikunda guca mu nzira ziboneka abantu bakabigenza bikaba biri mu nyandiko, ari kenshi kuzerekeye ubushinwa bica mu nzira zisobanutse cyane zikaboneka rwose kugira ngo abantu bose bashobore kubisoma bimenye. Hanyuma rero ikindi nacyo ni uko ibihugu byinshi byo muri Afurika usanga bifite ingorane z'ubucuruzi byasa n'ibyorohewe ugufashwa n'ubushinwa kuko yavuga biti abashinwa bobo nta n'ibyo badusaba ibyo rero uko badufasha yasubwira ngo dukomeze kubahiriza ibigenge muri politiki kuko ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba usanga Amerika bikunda kubigira ugasanga rero ibihugu byo muri Afurika byarasabye amadevi menshi bidashobora kwishyura wari ubwise yuko ibihugu bya Uganda, igihugu cya Zambia reka mbere no muri Kenya uraze amadeni yafashwe mu gufasha Mombasa n'ibindi usanga hari igihe ugasanga bishoboye kwishyura aya madeni ama Bushinwa nabwo bugaca bubona yuko guhomba bugasaba gusubiza abadeza kugira ngo barabe irabufasha kugira ngo batakaze amafaranga yabo.
Aya madeni Afurika isaba mubona akoreshwa gute mu bihugu byo muri Afurika biravugwa ko cyane cyane bishimikira ku bikorwa by'inyubako nikiye cyo bagituma ibyo bihugu bishikaho bidashobora kuriha ayo madeni biba byagenze gute kuba twumviriza mu basegurira
n'ubundi yaje yuko kese dafite igituma n'ubwo byo muri Afurika bidashobora kuriha ayo madeni y'ubushinwa niko nk'uko nabivuze ari amadeni aca mu nzira zitagaragara cyane ngo zimenyekane ko kurya ibindi bihugu bikunze gufasha Afurika bigira bigaca mu nyandiko zindi bakabyerekana neza n'ingene amahera agiye gukoreshwa n'ibindi kenshi rero kubera amahera atangwa mu nzira itagaragara cyane ngo abantu bose babimenye usanga no mu kuyakoresha bayakoresha mu buryo nk'ubure agaragaye cyane kugira abantu bose bavugira nta n'uwose yigikaga yuko hashobora no kuba ibintu byo gukoresha naba ayo mafaranga asanzwe yuko ayo mafaranga rimwe na rimwe ashobora no gukoreshwa mu buryo butajyanye n'amategeko asanzwe bivuga nk'abantu bamwe bamwe bakaba bakigarurira ayo mafaranga bigaragaza ko ariyo nzira ishobora kwerekana ibintu igihugu byasabye amadeni menshi bidashobora kuronka ingene biyasubiza mugabo hari n'ibindi bituma yuko murabona kuva ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hakurikije kiza cya covid cumi n'icyenda ibintu bijyanye n'ubutunzi byarasubiye inyuma ku isi yose birasubiye inyuma mu bihugu biteye imbere bisubiye inyuma na aga muri igihugu byacu bigateye imbere byose cyane cyane ibyo muri Afurika bibaza yuko ibyo byaba ari byo bituma bikomeye bishobora kwerekana ibihugu bimwe bibiri birashobora gusubiza agende byafashe gusubira.
Hanyuma nk'aka karorero ka Zambia yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyo mu gihe cya covid 19 cyane nibukuriha amadeni gifitiye Ubushinwa avugwa ko ari agaciro k'imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Kuba twumviriza byagenze gute kuri icyo gihugu cya Zambia kugira bishike ngaho?
Urumva igihugu cya Zambia burya ni igihugu cyane gifite ibigendanye byiza n'Ubushinwa cyane. Ubushinwa bwaragerageje kuzana igisahe cyane igihugu cya Zambia yagifite igihugu cy'imvura n'isosi abashinwa nabo burya muri bihugu byacu bya Afurika baza barondera amabuye y'agaciro ubugende bakaza bafasha muri ibyo byo kubaka amabarabara kubaka ibintu bijyanye na gari ya moshi bijyanye n'ibivuko n'ibindi. Icyo gihugu cya Zambia rero muri Afurika cyaciye mu ngorane zikomeye cyane kuko kuva mu gihe cya 1990 igihe haje ibyifuzo ya demokarasi cyari igihugu gifite ingorane cyane mu byo kurinda ubutunzi kenshi yaca mu nzira ubanutse cyane zitaboneka neza kuri iyo migihugu birimo no ku mafungu wasanga adakoreshwa neza kugira ngo ashobore kuzana inyungu hano icyo gihugu gishobore gusubiza amafaranga atasaze y'ideni. Hari iyo nzira rero yo gutunganya ubutunzi mugabo hariho ingorane zijyanye afashe igice cy'ibisenda kandi arakuriye ibintu byinshi yangara.
None ako karorero ka Zambia kubera iki isomo ku bindi bihugu byo muri Afurika? Ni iki yacokorwa kugira ngo amadeni akoreshejwe mu buryo bwiza? Mwariko murabivuga nta kibazo agakoreshwa mu buryo ashobora kurihwa, ariko nka Zambia yageza ahigera kuri iyo miliyaridi 6 n'imiliyoni 600,000 y'amadolari. Biravugwa ko icyo gihugu Ubushinwa bwaciye burondera kwiriha bugafata amwe mu matungo akomakomeye y'igihugu nk'ishyira hamwe rijejwe umuyaga nkuba mu gihugu, hari n'ibindi bavuga yandi matungo akomakomeye y'igihugu Ubushinwa bwafashe. Byo bera karorero gute ku bindi bihugu? Nikiye cokorwa kugira ngo deni asabwe akoreshwe neza mu buryo ashobora kuriho?
Ego ikisindi umuguzi ni cyiza cyane. Ni ukuvuga ko ibihugu bya Afurika naho byabona umurengo Ubushinwa burabyorohereza mu gutanga amadeni, ayo madeni buyasaba babona yuko bashobora kuyakoresha mu nzira nziza. Ni ukuvuga yuko nk'abategetsi b'igihugu bakoresha abahinga mu by'ubucuruzi ahubwo n'ibindi bishyashya bashobora kwiga inzira nziza kugira ngo ayo mafaranga y'amadeni akoreshwe ku buryo ashobora kuzana inyungu y'ijovamo amahera yo gusubiza ayo madeni. Nayo ubundi bwo ari ukwitamburira ko urabona muravuze ibyo byo muri Zambia yuko abashinwa bagomba kwisuzura amahera bafashe ishyirahamwe rigiye kuyagaruza, baravuga no muri Uganda naho abashinwa kugera rwose mu rukuru rundi nkuru yuko kibuga cy'indege cya ANTB gishobora gufasha n'umushinwa mu gihe gikwiye kugira ngo bisize amafaranga bari bahaye gusanga kuko bidashobora gusubiza igihe ariko baragerageza gukemura icyo kibuga cy'indege. Baranavuga n'ikigo cyo mu Mombasa niyo ko ari henshi muri Afurika kubera ayo mahera yaca mu nzira zose cyane akazi n'irengo mahera atagoye rwose.
Muturindire gato Professor, tariko tugerageza kuronka undi mutumire. Muranyuma Professor Funenge? Professor Funenge, muranyumva?
Ego, buhoro buhoro ariko.
Nanje ndabumva ariko nta kibazo je ndabumva. Ego, turi kumwe na twako tuvugana na Professor Professor Pascal Nyonizigiye, turiko turavuga kuri iki kibazo cy'impungenge z'Ubushinwa ku madeni giha akarere ka Afurika, kibona ko ibihugu bimwe bitanguye kudashobora kuriha ayo madeni. Ku bwanyu izo mpungenge z'Ubushinwa muzibona gute?
Murakoze ku mijambo. Mu by'ukuri impungenge Ubushinwa bufise iyo kuri ideni y'ingene ideni ry'abagihugu byo muri Afurika bizorihwa birafite ifatiro kubera yuko ntibariko barabiriha neza ibyo bihugu ntibiriko birabiriha neza muri iyi myaka ya nyuma. Hari ibihugu bitari bike byamaze kuvuga yuko byananiwe no kuriha, ibindi nabyo biri mu nzira. Kandi ifatiro Ubushinwa bwafatiye ko nk'uko ari gufatira ku nyungu z'Ubushinwa hanyuma zihideni ibihugu bya Afurika kugira ngo bikorane, ni ibintu byakozwe n'abatungu imbere ya 180 imbere ya 190 nabo barananirwa kobera yuko abadeni abadeni y'ibihugu bikenye batanze atarihwa umuze ubushinwa nabwo ucabyumvira ngo hariho hariho bishatse buzorenza ko butanze deni bukavuga buti haraho wongiha mugabo ishobore kuronka abo dufatanye urugamba rwa politike yo ku isi ibyo rero bishabigira ubushinwa nabwo bugeze aho uburaya bwari bugeze mu 90 imbere y'uko rusika rutembagara kwa mildoberera ubushinwa rero buriko burabona yuko bwihenze kubera yuko ntushobora guhidena umuntu adakondora ibintu byiwe neza.
Yego twariko turavuga professor yariko aravuga Pascal kubijanye n'akarorero ka Zambia yabaye igihugu ca mbere muri Afrika cyo muri Afrika cyo mu gihe cha COVID cyananiwe kuri amadeni gifitiye Ubushinwa yagaciro k'imiliyari 6 n'imiliyoni 600,000 y'amadolari bikaba bivugwa ko Ubushinwa bwarondeye kwiriha mu gufata amatungo akomakomeye amwamwe y'igihugu nk'isosiyete y'igihugu jejwe umuyaga nkuba n'ibindi. Icho kibazo nka ibyabaye bigashikira nka Zambia byo bera karorero gute ibintu bihugu byo muri Afrika kuri bijanye no gufata amadeni y'umurengera.
Akarorero ibihugu bya Afrika na akarorero kuko murumba Afrika bari ngakurya kumuntu umuntu ashaka kugukoresha utabizi cyane we nawe ukavugutereka mbonera ko ashaka kumoresha reka ndabwire. Na nicho bizobwira ibihugu bikenye byo muri Afrika kuko byose bikuba biyatora kuko hagati imbere mu gihugu nta kontrol iriho niyo ubushinwa bufata igice cy'igihugu biragoye ko abanyagihugu b'imbere boshobora kuvuga ngo twe turi hasi kubera ntutenye intwaro zihari nk'izimeze ne ntizigitugu idirekta bituma nta ngorane ibihugu bya Afrika bifise uyuko ibyo bishobora kutariwa cyangwa rikariho ubushinwa bwo gufata ibyo byose. Ikindi navuga nuko ibiba biri imbere muri kosa baba barabisineyaniye ubushinwa burahereza kurabahenda bagasinya yuko ni naho ntiwahombye ntutangiye hanze cyafatiye none kaho igihugu shobora ari muntu uteye ari mubyo bumvikanye.
Ariko ibihugu byo muri Afrika biravuga ko amadeni yoroshe ku Bushinwa batabanza gusaba ibintu bisabwa ubwa mbere nk'ibyerekeye agateka ka muntu ibyerekeye demokrasi nk'uko ngo ibihugu byo mu burengero bw'isi bibanza kubisaba aho muhavuga iki?
Nibyo Ubushinwa niburabira ni nka buryo kumuhesko niburabira bwo buvuga buti yewemeye gutora nta ngorane icyo nzi ni uko amaze gutora adoca mu mujabi wanjye icyo ni cyambe atari mujabi wanjye nzofata ibyiwe ibyo ntibisanzwe mu bantu batanga amadeni bamwe bavuga ngo ni abaviziriye mu Gifaransa birabaho. Hanyuma ibihugu nabyo ibihugu byo muri Afurika birazi neza yuko niyo protokoli iryo deni ntibaririhe ntawanka imbere ntawanka ni ukuvuga bube ibe Afurika ibe Ubushinwa byose birabihurizako.
Yego Professor Pascal kuri icyo kibazo nyine mu havuga iki ko abavuga ku bihugu byo muri Afrika byemera ayo madeni bibona ko yoroshe kuronka ku gihugu cy'Ubushinwa kitabanza kubaza ibintu bisabwa ubwa mbere nk'ibihugu byo mu burengero bw'isi.
Ego icyo nicyo nk'Ubushinwa bwashyize imbere kugira ngo biyegereze ibihugu bya Afurika uko biraboneka ko Ubushinwa n'u Burusiya mbere ari ibihugu nk'uburabye mu nama ibijejwe umutekano y'umuriyoni usanga bafise ijambo kenshi ritakunda guhura na bibyo bihugu byo mu burengero bw'izuba kuko bo bavuga bati nta kamaro ko kwicira intwaro z'ibihugu asinga n'akamaro kariho kugomba kwiganza ku giti kugira ngo byinjire bimwe abari byo bigangise. Urumva rero ibyo muri iyo rugira kugira ubushinwa buronge igihugu bibushigikira bijya nama muri by'umuryango w'ibihugu byuje ubumwe muri yonde yabukeneye kugira ngo buzane ikintu gishasha keza kihuta ibyahora bigirwa n'abandi bari basanzwe imbere mu bice bya ibihugu by'Uburayi n'Uburengerazuba byari byarakoroni bya Afurika n'igihugu cya Amerika. Bashatse kuzana ibintu bishasha kugira ngo berekane yuko bubu basa n'abatahura cyane igihugu biri mu nzira y'amajyambere kihuta bigeze mu burengero bw'izuba. Ibyo rero byaratuze ibihugu byo muri Afurika ariko bayisi bitwe mu Bushinwa ariko bitworoheza none kugerageza gukorana n'Ubushinwa baragenda barafata amadidi menshi basaba nayo badashobora kubigura wumva kubera iki kuko burya ikindi kibazo gikomeye muri Afurika ni iki ni uko imbere yo gusaba amadidi menshi ibihugu byo muri Afurika byogerageza kubundi umugambi wo guteza imbere amahinguro kugira ngo ibintu bihindurira ibigize by'amabuye y'agaciro cyangwa ibintu by'ifunguza n'ibindi bishobora guhingurwa bikavamo ibintu biteye imbere kurusha bishobora kujyana igihugu ko Afurika yoca mu nzira z'amahinguriro kuko amahinguriro yataboneka ngo dushobore kwihingurira ibintu byacu twimbura izokwama turi mu nzira yo gusanga
deni. Murakoze.
Imyaka 70 nibyo tubona gusa n'ubu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sangaho turiko tuvuga ku mpungenge z'igihugu c'Ubushinwa kibona ku bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuri hamadeni byafashe canke bishobora kutayariha. Twatubiye Professor Pascal Nionizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'Uburundi no mu yandi ari Bujumbura. Dutumira na Professor Fumenge Blaise Fumenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'Uburundi nawe ari Bujumbura. Tuze ku mirongo ya telefone dovise Désiré Ntabiyumva. Désiré uratwumva?
Ndabumva neza.
Désiré uhamagaye urihe?
Ni Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro?
Ufise ikibazo n'icyumviro?
Yego.
Ama ntangiye kubara mu mwaka mushasha.
Twese.
Je cyumviro ntangura gukererwa mbere aza yuko mbado batumire. Muri Afurika kwere birababaje uri kurasoma hariho raporo BBC yatanze ukayisoma neza ukaraba usanga zinamaramaje kabisa. Ikintu gusa kiba kimaramaje ku bategetsi batwara ibihugu muri Afurika sinzi rimwe na rimwe ko biyumvira ese iki gihugu nitwagisiga kimeze kuje gifite imyenda nk'iyi tugiye watugisize ari igihugu kimeze gute kubera uri kwasoma bya kuntu abashinwa baguza ijyangurano yabo kuko naho wasoma na itanze ni kuntu babifite biramera itanze ni n'itanga make meme na birya bya inyero kuyemo itanga make kari raporo y'abashinwa mugabo abashinwa gaca ukuntu rero yatanga sitagira kiriya gihugu cy'abashinwa ugishikiye cyo gushikira ku mabanki yabo mugabo bazatukaniye akoro na leta rero wase kwishura abona ibiba kubafata uwo muhanda cyari cyo kintu baba bakoze. Rero jewe icyo ngomba guhanura cyane cyane nubwo abategetsi babatanyumva cyo bashaka kunyumva b'abanyafurika nibarayi bacu bakume bubaka ijya bad cyane iniyo afrikani bayikomeze bayishyizemo amafaranga kubera twebwe tuta afurika ifite tusori imeze neza hanyuma ikibazo cyerekeye abatuyenda babajya mbe iyo iyo bishyitse uwaguranyije abashinwa akagira akava ku gihugu cyangwa hagira izindi ngorane bakamukura ubundi umuperezida aje ntabikoze ese ko bigenda gute? Iki nicyo kibazo cya mbere mfite. Ikindi kibazo batubwira kabiri mfite iyo bishyitse igihugu cyananirwa kwishyura bigenda gute? Ikindi kibazo bigira gatatu mfite mbe baka purusantaje ingana gute kumenga bijya bihugu by'abashinwa menga ariko baratanga amafaranga dufatiye nka kariyo kuri Uganda bagomba kuyifatira igihugu kibuga cy'indege babo babakinyinga na gutsi bado byanze n'ibyo murakoze
murakoze cyane professeur Funenge kuri cyo kibazo ashikirije avuze ko mu gihe amadini afashwe ari umutegetsi ari ku butegetsi akahava umusubiriye ngo ntayarihe ngo bigenda gute mwo mwishura
urakoze kumva ijambo ni ibyo bita urumva leta iyo mu prezida ahari agafata ideni haba kahava ni nimwe bavuga yuko leta ntibungwa leta ntibora ubundi ake aza akorera mu ngato wari ahari ni ukuvuga iryo deni ibandanya ririhwa ukuri kwamye kuko leta ntibungwa cyangwa ibore ingingo yafashe imbere y'uko ubundaza ibwo muri mu ngiro ni uko ni umwishura
yego nawe professeur Pascal Nizigiye yavuze ko ngo bigenda gute mu gihe igihugu kitashobora kuriha ayo madeni nibihe bikurikira
yari yabivuze Fudenge burya Ubushinwa iyo buhaye madeni ibihugu byo muri Afurika naho kenshi bakunda kuvuga ko atari bintu sahagaragara cyane ngo bigegeshwe mu binyamakuru bavuge amafaranga yatanzwe n'ibindi bijyanye n'iyo ngurane burya barafise ibipapuro basigira ko bakavuga ati hamwe bidashobotse ko mushobora kuriha kukirizo twavuga tuzosa dukurikire ikimeze nibyo twumva rero bizokorwa ku gihugu cy'Uganda ku byerekeye yaldasidege yasede cyane Mombasa isambere naho muri Zambia urumva rero hari ibyo bumvikana abategetsi hari ibyo bumvikana hagati yabo abategetsi b'abasura n'abategetsi bo muri Afurika barafite ibyo bumvikana ariko ahandi barasumva mu bindi bihugu bizaba bitanga amadeni iyo ibihugu bigeze igihe bikananirwa kuriha amadeni baraca mu biganiro bakavugana ariko n'ibihugu bamaze gufata ko ibihugu bifite amadeni ayinjiye cyane ku buryo afashe umugambi wo kugira ngo amadeni amwame yiyagire kandi bagire ikiruhuko cyo kuyariha kinini kurusha icyo ari cyumvikanye ariko byose rero bica mu biganiro ukugene ibihugu byatanze ayo madeni n'ibyayakiriye byumvikanye kugira byocamo kugira ngo amadeni ariho
muri make hari ikindi kibazo yabajije ngo urugero rwo baruruhe pourcentage ku madeni ngo ubushinwa busaba amadeni bo Afrika nta sinzi ko hari inyishu
iyo boisanzwe urabye urabye ku rugero rw'ibyo rwe tahe y'ubushinwa muri Afrika ugereranije n'ahandi ubushinwa buri mitahe yabo usanga muri Afurika ari ibice bibiri ku ijana ni ibice bibiri ku ijana kuvuga yuko imitahe y'Ubushinwa muri Afurika naho abanyafurika bashobora kubona ko ari myinshi imyinshi urabye ku yindi mitahe ijya ku isi mu bindi bihugu kuko burya ego niko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aravuga yuko urabye ibidandazwa ushinwa na Afurika bihanahana usanga biri ku rugero rw'amamiliyari amajana abiri y'amadolari amahera menshi kandi yarabyumve cyane kuko mu bihumbi bibiri yari amamiliyari cumi gusa
reka tugaruke ku mirongo ya telefone tugaruke ku mirongo ya telefone dufise David Ninganza uratwumva
cyane
uri he David
ndi hano muri Amerika muri Columbia y'Amajyepfo
ufise icyumviro cy'ikiriza ikibazo baza abatumire
nashaka mbaze abatumire murabona ko ibihugu bya Afurika nk'uko bose babivuze hari ikibazo cy'amadeni menshi bifitiye Ubushinwa none nkibaza ayo madeni abakutse kubera iki ibihugu bya Afrika bidashobora kwishyura kandi tuba dufite amabuye y'agaciro cyane cyane ko tuye gufata ayo madeni twumvikana ko ruzabishyura mu byo dutunze bishoboka bite ko ayo madeni akomeza kuba menshi kandi n'Ubushinwa ubwabwo bugakomeza buduha andi madeni n'aya mbere tutari twayishyura biterwa n'iki nicyo kibazo nari mfite kubatumira
murakoze Professor Funenge mumwishyure Professor Funenge
nagana mwishyure
yego
kubera iki kinarigwa binarigwa kuriha amahera bifite amabuye y'agaciro na amabuye y'agaciro ni kidarucika icitwa ato ku mpande zose no kuvuga ibihugu bya Afrika bihana Ubushinwa ari uko Ubushinwa buza kwimba amabuye y'agaciro hanyuma ibihugu nabyo byo muri Afrika bikavuga biti arazayimbe tuzamushyira ingoni mu maguru hanyuma bose bagahendana hama Ubushinwa bukaza gusanga ayo mabuye y'agaciro butari kuwuyimba bisanzwe hama ikindi nacyo bakora yuko ibihugu byo muri Afrika nubwo bitori deni birarizi neza ko bitazohiriha cyane cyane iby'Ubushinwa kuko Ubushinwa bwarasamaye ibihugu by'i Buraya byasanze byibwe kera mu 1990 byaribwe bisanzwe abaperezida b'ino muri Afurika baratora inoti bagaca batitwara n'abanyagihugu ntibabimenye hanyuma bagatavuga ngo twe twabuze ingene tuyariha Ubushinwa nabwo rero ni nta gitangaza kubona buriko burabura ingene buriha ingene buriho kuko bwiyumvire kwaho buriko burashyira imitahe mugabo rero kubera ko Ubushinwa bubibona bugaca buguma bubandanya bwongereza ideni aho oye ikibazo gihagaze ko Ubushinwa bwongo ntibubona gusa iryo deni buharura warura ingene abo bantu bazofashanya ibijyanye n'itunganywa ryo ngaha ku isi ibijyanye na politiki mondiale ibijyanye na politiki mondiale niko zishyizwe mu kirundi nakono sinonisikuru Ubushinwa iyo butanze ideni abo bategetsi ntibashake batware mugabo jewe ndonke abo turwanira hamwe ndonke abafashe urugamba kugira ngo nk'igihagararo ku isi ni kuvuga rero kubona ribandanya riduga ibyo biri kubitayiha birumvikana neza kuko Ubushinwa buvuga buti ayo mafaranga jefa atako ngaye uwe ndogira imana ntayishyura utakayanyishyura ntacyo oke
murakoze Jean de Dieu Irankunda nawe ari ku murongo Irankunda uratwumva
yego ndabonga cyane
Jean uhamagara bihe Jean de Dieu
tugwande Bujumbura mu Burundi
ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikirize
je ko ashaka kushikiriza ikibazo abatumire
tuvuga ku ijambo
kibazo cyanje nagira mbaza ati ese igihugu gihawe ingurane n'icyo gihe cyacu kiyishyurana cyangwa uburyo bwo kuyishyura ingurane ntihavura iboneka nagira mbaza n'icyo gihe igihugu cyitwarirwa cyane kandi ari igihugu gihawe ingurane ikindi hari amasezerano byatangiye aya masezerano ntashobora guhanaguzwa cyane ari nk'andi mashyirahamwe bya esenye bya banki mondiyale nabyo hariho ibihano bitegura guca gitanga cyane gishobora guca gihura ati turahebye cyangwa ibyire itwara nabyo kugisha igihugu cy'ishuri akabazo kanje nako murakoze
murakoze Professor Pascal mamwishure Professor Pascal
Mujya kuva ajya mabanka akomeye nka kumwe n'ikirenge na kera cyane Banki Mondiale kuva zigishyiraho mu 1995 n'iki ko haciye haba ibiganiro by'ubutunzi ugasanga hariho amategeko ngenderwako mu bihe byo gutanga amadeni n'ibindi. Uburyo rero burya ideni mu bisanzwe si kuvuga ngo hoca haba igihano, kuko ideni burya rijyanye n'ukwizerana. Nta muntu hari ideni ubundi cya gihugu ngo bwira ideni kindi kitacyizeye. Ni nacyo gituma usanga ibyo byo guhana cyane cyane kuvuga nk'ibiza mu manza za kirekire ntibiba, ariko haba kuganira. Kaganira n'iki byo twari tugenyereye ibihugu bigezeze bakabona ko bidashobora kuriha, bari bafite ingingo bashafata kugira ngo bagabanye ayo madeni cyangwa bongere ko ikiringo cyo kuyariha. Mugabo aho hose ni ukuvuga ibyoroshye, kuko usanga barafite ibindi bashobora kugira ngo utegerezwa gukora. Niba ugomba kuja muri kirya kibanza cy'ibihugu biro bita teripobre sezambese cyaje ngo kugira ngo bakugirire ukundi, kugira urihe ideni mu kiringo kiri bayafite ibindi bintu bashobora kugira ati utiriza gukurikiza ibindi bindi. Urumva rero naho tabuhariwe atari igihano kiboneka tuvuge kiragiciye mu manza, murumva yuko gusora amadeni y'umurengera ari kwishyira akagozi mu izosi. Nacyo gituma bibaza ko byeca mu nzira ziboneka, kandi akayimigambira se guteza imbere igihugu kugira ngo igihugu gishobore kugiha amadeni mu mahera mu migambi kiba cyakozwe y'iterambere.
Murakoze. Dufite kandi Leon Cargo. Leo, uratwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva ngaho ku isi ry'Amerika.
Uhamagaye urihe Leo?
Nitwa Leo Cargo, niyo ubu ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo ubaza abatumire icyumvire shikiriza kuri iki kiganiro?
Ego, nari mfise akabazo hamwe n'icyumvire, ariko kampere ku cyumviro. Ibintu by'imigenderanire mu bihugu byose biratera amakenga, na cyane cyane nk'ibihugu byacu bya Afurika usanga bikiri mu nzira y'amajyambere. Usanga migenderanire n'ibihugu bisa nk'ibikize, irimwo akantu kadatomoye, twavuga yuko kadatomoye, kuko ibihugu bikize bica bigomba guha amadeni cyangwa gufata ibyo bihugu, ugasanga ibyo bihugu nabyo bidashoboye kuzoriha ayo madeni, ugasanga n'igihugu kiriko kirahahombera. Nashaka mbaze uwo muhinga bwana profesere, na cyane cyane azobereye ibintu by'imigenderanire, ni igiki cyokorwa na cyane kugira ngo ibyo bihugu bireke kwiremereza amadeni, na cyane cyane nk'akarorero duheruka kubibona ngaho muri Tanzania, aho byacyuye no kutumvikana hagati ya perezida n'uyoboye inama nshingamateka, bikavamo umwe yegura cyangwa atanga imihoho. Mbega ni igiki cyokorwa? Naho Ubushinwa buvuga yuko buragishinga n'ayo madeni, ariko n'Ubushinwa nabwo buri mu baremereza amadeni ibyo bihugu. Mbeho ibihugu bikize byogera gute kugira ngo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ntibigume inyuma y'ayo madeni, cyangwa ugasanga ahubwo biko biyatera n'uruhagarara? Murakoze cyane ngaho ku isi rya Amerika.
Turabashimiye rero. Professor Blaise Funenge mwamwishura.
Murakoze. Kuri icyo kibazo cyerekeye ingene Ubushinwa ingene bihugu byopfa mu madeni, navuga yuko bitoroshe kubera ibihugu byo muri Afurika biracyafite ibibazo n'amaekonomi y'inzoya. Ibihugu bya Afurika bifite ubutunzi bukiri butoto, biragoye ko ruva inyuma y'amadeni, kuko nta kuntu imbere mu gihugu biragoye ko rushobora kwibeshaho, cyane cyane ibihugu bito mu Burundi n'u Rwanda ntaho bifite ikora. Hariho n'ibindi bihugu bitoye amadeni nyine kugahokero na Kongo cyangwa Tanzania za Uganda, ni ibihugu binini bidafite ingorane z'amafaranga ya Leta. Mugabo zivuga ziti njyewe uko umuntu ampaye nta gihe kimara kuyatora, cyane cyane yuko nko ku Bushinwa butabikonorora, ni ukuvuga nta kintu jewe iwanje sukuba uri pessimiste mu gifaransa ugabo nashobona chokorwa kuko situation yamakingene ubutunzi butunganijwe mu bihugu bya Afrika ni impact nicyo bita impact donge n'abantu udashobora kuva muri iyi myaka hagaragara kuba ubundi bwenge bushaje niyo bituma icyo kideni gishobora kubona yasiduka gushika aho ubushinwa nabwo nyine butabona ko bwahenzwe nakujya ibihugu by'i Buraya byahenzwe muri imbere ya 90
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa bufise ku madeni bwahaye bimwe mu bihugu byo muri Afrika biko binanirwa kuyariha canke bishobora kutayariha. Twatumiye rero Professor Pascal Niyo Nizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi no muyandi makaminuza yo mu gihugu no hanze yacu na Professor Blaise Funenge nawe yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi bombi bari i Bujumbura. Reka tubandanye kuri iki kiganiro abitegereza ibintu baravuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika ko bwafashe imigambi kugabanya ayo imitahe bwa bwemereye gushira muri Afrika mu kuva ku miliyoni 60 y'amadolari akajeje ku miliyoni 40 y'amadolari bitegeze ibintu bavuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho ariko basaba ko amadeni ibihugu byabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyareke butunzi bitameze neza muri ako karere ko ari bintu byumvikana abo bakurikirana ibintu uko babivuga. Professor Pascal Niyo Nizigiye muhabona gute nga
je ni bintu bimeneka bose uko ubushinwa nabwo burabona buti ame tuguba dutanga amahera mugo tutabona yagaruka bagihumba naho tubona yuko imboneka ko ariho amasezerano avuga yuko igihugu rigashoboye kumva abashinwa bashobora gufata kuri icyo gihugu ariko nabyo ni mu gasigira yoroshye kugira ngo umuntu kwigarurira amahera niba yaratanze ariko ari ikiza kigezwe kuba bagize bubo umwigisha wo muri Amerika w'Umurundi muramuzi ikore wose ndi ku mana akoranye n'ubundi mwarimu muri Amerika banditse igitabo cyitwa la détruire ikuvuga mu kirundi ko ari amadeni yica amadeni ameze nk'uburezi kubera ari amadeni adatuma ibihugu bitera imbere ahubwo atuma bamwe bashaka kwihariye amasungo aribo bafasha mu nzira zitajyanye n'amategeko kugira ngo bayakoreshe uko bashaka kuko muri icyo kigwa bakoze abo bigisha barerekanye ko kenshi amadeni aza muri Afurika usanga ibice 60% bica bisubira mu bihugu ayo madeni yavuyemo kandi biciye mu nzira bitajyanye n'amategeko ni ukuvuga ko hari n'ubusumba ari ibyo kuyonora rero nibaza yuko umuti wa mbere ni uko amasungo ya leta yotunganywa neza kandi agatunganywa mu buryo bujyanye n'amategeko iyo bita transparence bikamenyekana nk'ibintu byinshi n'ahandi y'ibintu byinshi ni ukuvuga ko hari nk'abantu barashaka kugira ndetse n'inyungu zabo zofata ayo mahera yatanzwe kugira ngo bitere bakayashyira mu mifuko yabo cyangwa bakayakoresha mu nzira zituma baribo biruka kurusha abandi bemeye mugabo rero hariho n'ikindi kintu twavuze gikomeye ni uko ibihugu bya Afurika byashobora kwiyumvira biteza imbere amahingumbo kuko nta gihugu cyateye imbere kidateza imbere amahingumbo kugira ngo ibi bintu turonga by'amabuye y'agaciro n'ibindi bintu by'ibyiza bishobora guhingurwa ngo ibyo n'ibintu bigurishwa hanze bishoboke naye handi by'amadeni by'amadeni n'ibintu bisanzwe nta gihugu na kimwe gisagira ideni na amerika yafite ideni z'ibihugu by'ubufaransa bafite amadeni mugabo zikomeye no kuyakoresha neza kugira ngo ntitukire amadeni ku fronti amadeni ntitwakire amadeni kugira ngo dukure muri iyi nzira turimo
Narakoze.
Ibihugu bigateye imbere kugira ngo dushobore gutera imbere.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Pasi ugume ku murongo turagaruka mu kanya.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa, impungenge ku madeni cahaye ibihugu vyo muri Afrika, bimwe bikaba bitanguye kudashobora kuyariha. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Pasi Kizigenza, uratwumva? Pasi uratwumva? Pasi ntatwumva, murongo wiwe wa telefone utegeza kuba utameze neza. Tubandanye iki kiganiro aho turi kumwe n'abatumire Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ibyerekeye imigenderanire muri Kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yo mu gihugu no hanze yacu, na Professor Blaise Funenge nawe nyene yigisha ibyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'u Burundi, bombi bari i Bujumbura. Umuntu abandanije kuri icyo kibazo Professor yari karavuga Pascal Niyonizigiye, hari cyo mwokongera ko Professor Funenge?
Icho nubunganira nuko kwa nubushinwa utanguye kugabanya ukava ku 60 ukaja ku 40 nuko vuga bwamaze kubona yuko nabwo nyene uriko uribwa nuko ibihugu by'Uburaya don't have federal cede njibwe ngo imbere ya 90 nicyo bituma inyuma ya 90 bacavuga ngo mudahezeho demokrasi nta difaranga dosubira kuba ero nubushinwa bwamaze kubona buti aba bagabo bariko barangiba kubera umuntu umwayidee aya madeni ahabwa ibihugu, umuperezida arashaka gutora amafaranga yose agaca yajya, hanyuma umusubiriye agaca abwira ubushinwa ngo nurusure kungora aba yamuhaye ubona wabona ko ari umudigitateri twena tuzokuriya. Ibyo rero birakunda kandi ubushinwa kugira ngo bwe bwaje kugwanya buva mu Bushinwa buza gushyira muri Afrika ni birebire. Nukuvuga rero Bushinwa buri ko burabona neza ko nabwo nyene buri ko butotera mu bombi kubera ibihugu ni biri credible none ni biri hafa deni neza kubera ko bitari kubira aya madeni neza Ubushinwa bushavuga buti reka rero tugende buhoro buhoro iyo migenderanire kopa niza nshaka kuri bo nindi pa ku madeni reka ngende kagabanya buhoro buhoro tuzoharurira ku bindi. Icyo nokongera ko gusa ko ibihugu muzi Ubushinwa kuko nabwo nyene bwasubiriye ku ntambwe yo kuvuga buti abo bantu batabanyiga.
Murakoze. Ku murongo kandi Roger Niyonkuru araduteye akamo. Roger Niyonkuru uratwumva?
Yego ndabumva.
Roger Niyonkuru uduteye akamo urihe?
Yewe ni muri Muyinga kumine buteheri.
Mu Burundi?
Yewe mu Burundi.
Mufise ikibazo ikimvira mushikiriza abatumire?
Muri make n'ikintu ashaka kugira ni ikibazo. Koreranga gutyo wacu. Mbere cya cyane nawe bamwe bari mu zahabu ngahe iwacu mugabo yose tubaza nane eske Uburundi bwogwego baburi muri ibyo bihugu bisaye madeni reka ayo madeni yo ko twumva tubona yuko kabisa ari umurenge mbega babayatse baratumye twebwe kandi turi abantu b'Abarundi kandi Abarundi twatwateza kumenya ibintu birabera mu wacu
nawe dufashe nawe duhetswe mu ngozi niye
murakoze mwarangije
sabwe
mwarangije kubaza
yego hamwe rero twosanga nkombe ayo madeni bayo hatse rero ariko nanga nkabaruni uko bateza kuyaka ama bakatubaza ati cuma akademi kizi nizi nizi hawa sangiye ne tudwetse tse nabarundi anacho cyuma rero muri make dusanze ya make ati baya kandi twe nta nayo tuzi muri make singe mu rundi yo baya ataye make kandi inza abo bize bise nabazuru naba bantu zene nabashinwa ndabuta bo sanje n'ibyo bakoreje ayo madeni n'ibyo bagize konuko n'ubwo ego amadeni nayo
murakoze reka professeur Pascal Nionizigiye abishure murakoze deka tugaruke kuri pasi kizigenza yagarutse ku murongo pasi kizigenza uratumva uhamagaye urihe ufise icyumviro ushikiriza ikibazo
arayi kibazo cyaka kubaza profeseri nikeshi kumba ibihugu byo muri Afrika afashinzwe nibaza ko wenda hari amasezerano bagirana cyangwa muri ayo masezerano haba hari ingwate bahabwa nimba bihari bwo porofeseri araza kutubwira hanyuma banambwire igihugu cyo muri Afurika gifite amadeni menshi
murakoze mu mwishure profeseri Funenge
nubwo nacyumvise neza mu gukomeza bageze ko hari amasezerano bagirana
yego
mubisanzwe bagira amasezerano barasinyiranira amasezerano mugabo nta birebere mu bigira amasezerano kubera gusinya amasezerano n'umuntu n'umukino n'amasezerano n'amasezerano rero wese umwe wese aratumva umwe wese afite umutego wiwe uwundi afite umutego wiwe ni ukuvuga icyo cy'amasezerano nawe ugakora igikingirizo gikwiriye kugira ngo umuntu avuge ngo ngaho oyi ideni ritori wacanye ivyo twumvira nivyo bizoca mu ngiro
hanyuma yabajije ngo igihugu co muri Afrika coba gifise amadeni menshi kurusha ibindi nikihe
jewe co gihugu naco nzi
Professor Pascal mwovuga iki ku ico kibazo ahejeje kubaza uyu ahejeje kuduhamagara
ko kuvuga igihugu cyabaje gifite amadeni menshi
yego yabajije kuvyereke Bushinwa ndibaza
Zambia ndiyo zako ari cyo gihugu muri Afrika gifite amadeni menshi y'Ubushinwa kuko Abashinwa batangiye gukorera yo kubasera basa nuko babona yuko ari igihugu kiboroheye kuko ntabwo bikaje nyinshi yariho kuko yuko mu bihugu byo mu burayi bw'uburengerazuba nk'ubwongereza n'ibindi abashinwa basinye nk'abantu bajya gushyiraho igisahe yabo yoroshye cyane ubwo rero nicyo gituma ari igihugu gifite amadeni menshi cyane
ego Ubushinwa buravuga ko bushaka gushira imitahe kurushiriza mu bijyanye no gushigikira amashyira hamwe mato mato nayagereranye muri Afrika bakamenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaje hagati yabo n'ibihugu byo muri Afrika Professor Pascal mwiriza kuvuga ko mu byo mushira imbere ko ari guteza imbere amashyira hamwe mato mato nayagereranye muri Afrika ico cyumviro c'Ubushinwa mukibona gute
ikikingiro kibi kiri kuko ayo mashyirahamwe mato mato nayagereranye arafasha cyane abanyagihugu mu bihugu bya Afurika kuko turazi ko ari ibihugu bifite umutu atarakomera mu gihugu bidafite amashyirahamwe manini cyangwa amahingurira akomeye, kuko dusanga ikintu gishashe cyane mu kwiteza imbere mu by'imibano no mu byo matungo n'ayo mashyirahamwe mato mato n'ayagereranya. Ibyo byari ibintu byiza cyane igihe byogenda mu nzira nziza, inzira ziboneka harimo transfara, inzira zijyanye no gufasha neza amatungo y'igihugu. Ibyo bintu bitajya imbere kuko iyo ari amasezerano yigegeje, iyo ari ibintu byigegeje bitaboneka neza, bishobora kuvamo ibintu bibi, bivamo ibintu by'akaboko yo kurondera inyungu z'umuntu ku giti cyiwe aho kurondera inyungu z'igihugu.
Murakoze. Gerard Sibomana aratwakuye, uratwumva Gerard?
Ego ndabumva cyane rwose.
Gerard uri he?
Ewe ndi kumukenye muri Bwambarangwe, intara ya Kirundo.
Ego umwanya ugiye kurangira mu nyarutse, nimba ari kimvuyo cyangwa ikibazo mubaza?
Ego we ikibazo nabaza kandi gishyirizwe n'icyumviro.
Ego
niki abantu baba iyo muri leta z'ubumwe za Amerika ngo baje bakaza ino mu Burundi? Halo,
ndabumva, duga ku ijambo nyarutse.
Baje ino mu Burundi baza bazanye ibintu gusa bazoza gufasha amaseminari, bakisha abanyagihugu mu maseminari kugira ngo babahume, nahubwo igihugu barimo bakinyonyera. Kesi ni ukukinyonyera kubera utusanga bahuma bene gihugu bake bake nko mu komine bagatora abene gihugu ijana bagaca basiba amaseminari bakabaha utuntu ibihumbi icumi byo muri seminari utundi natwo igihugu bagaca bakifatira mu ikomine, urumva buri komine bamaze babana ijana bakabashyira mu maseminari. Ni nacyo gituma kandi ubwo ajya batoye mu maseminari niyo uca usanga barimo turimo turaza kuriha abene gihugu hose n'igihugu cyose, urumva abanywanyi ijana bagacabaza kujya amadeni batazopfa natwe bishyu tutazopfa turishe. Yego
murakoze ikibazo
cy'umviro cyane.
Murakoze ku cyumviro cyanyu.
Yego namwe murakoze cyane rwose kuma uno murongo.
Nta kibazo.
Yego
nta kibazo, dukorera abanywanyi bacu nico dukora. Yego mukurangiza Professor Funenge harakandi mwo kongera ko kubijanye n'ico cimvuyo c'ubushinwa cyo gushimikira cyane ku mashirahamwe mato mato n'yagereranye muri Afrika no gushimikira cyane ku budandaji, turafise nk'umunota umwe mu munota umwe.
Murakoze ku kibazo. Ico kibazo cyuko bashyigikira amashirahamwe mato mato cyane ayagereranye, nawe bitandukaniye nico kindi cyo ayajeje cyo cyumvira cyo aheruka abanyamerika bo bavuga bati amahera niyo kujya muri OCDE yo zivuga bita amahera kati y'abanyagihugu, kuko ubutegetsi turabona ko butari kutariko dukorana neza, turabona amahera bagaca bayaca. Reka rero tuyashyire abanyagihugu kugira ngo abashikire rero kuri iki abandi nawo ubushinwa nabwo nyine bwatanguye kwikeka ko ubutegetsi butabigenza neza, ahubwo uburiko buvuga buti reka imamashyirahamwe mato mato n'ayagereranye kugira ngo ngende ndaheba buhoro buhoro gukorana n'ubutegetsi, ahubwo ngorane n'abanyagihugu bo hasi atari ukubafasha mugabo ndabaha amadeni, kuko ubushinwa nabwo burakeneye aho butanga amadeni, abanyamerika nabo bakeneye abantu bakorana. Murakoze.
Murakoze. Mu misegunda 30 harako mwovuga kanyuma Professor Pascal, misegunda 30 ni murenze.
Yego, nimeza yuko ari kugerageza kugira ngo ibintu byaje.
Yego. Reka tu yego, umwanya urarangiye Professor. Yari Professor Pascal niyo nizigiye yigishije vyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'Burundi no mu yandi makaminuza iyo mu gihugu no hanze, na Professor Blaise Funenge nawe nyene yigishije vyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'Burundi. Bombi twako tuvuga ku kibazo cy'amadeni y'Ubushinwa bwa hafi bihugu byo muri Afrika aho ofisi impungenge kwa dashobora kurihwa. Mwese mwakurikiranye ikiganiro, tubifurije ibihe byiza, turabashimiye.